bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio y'Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na hazwingiye kurongora amakuru twafitiye muri kano kanya.
Twe dusaba seni yuko bisubirwamo nimba seni ari umugwiko wigenga nosubiremo utunganye igikorwa cy'itora.
Uyu numushinga amateka Gatongwasa aramutswe runa namizi b'abarundi avuga ko kamara mpaka kuri no wa kane mu Burundi yari yuzuyemo twa strobo mu murwiseni babivuga kwiki
ngo harabantu marutuntu twagiye turavugwa ariko no kuri muri rusangi aho byavugwa byarakosowe no kuri nta muntu yasabye kurora amatora ataronse uruhusha.
Prosper Ntawugwamiye avugira mu rwiseni mwumvise ahakana ko atatunenge twibonekeje muri kamara mpaka muraza kumwumva muri ano makuru tuza kubabwiramo. Ntivyerekeye umotari mu gihugu cy'u Rwanda yishwe arashwe na polisi y'ico gihugu mube hagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyugurure kuri politike mu gihugu cy'u Burundi. Harunaniye amizero y'abarundi rutemera ivyavuye matora y'ibwirizwa nshingiro yabaye kuri no wa kane mu rwandiko urongoye urwo runani yashize ahabona ku mugoroba wa kuri no wa gatanu yasiguye ko ayo matora yaranzwemo ubusuma. Reka ibindi kuri ino nkuru tubazimenyesha amakuru y'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura. Evariste Nzikobanyanga.
Burugo gwandiko gw'impapuro zitatu Agatongwasa arongora runani amezero y'abarundi ashikiriza ibitageze neza mu matora y'ubwirizwa nshingiro aheruka avuga ko amatora y'iryo bwirizwa nshingiro yatanguye gutera makenga kuva umukuru w'igihugu atangarije mu ntara Gitega ko agiye kuba
icyakurikiye n'abantu bagiye bafungwa gasakisaki kumwikeko bakagirizwa baremintarizwa ngo bariko baragirisha amanama ntiberekana amanama aho bayagiriye nabo bagiranye mu nama ngo bazokwigisha oya bagapfungwa abadandaza bafise amamodokari bakababuza ngo bahaye imodokari amizero ngo baraziturira. Hageze amasesi mu gihugu cyose abantu atarawo muri CNDD-FDD barabakuyemo bari bamaze no kumanika intonde z'abazokora icyo gikorwa ziramanugwa ku gitsure cy'umugambwe bashiramo abasende DFDT gusa.
Warongoye ugo runani rw'abigenga rwari rwigishije abarundi gutora oya ndashimye byavuye muri ayo matora avuga ko yaranzwe mu busuma. Uwo asanzwe ari n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka atanga uburorero bwerekana ko yabaye mu busuma
umunsi nyezi na witora. Icyatangaje nuko hirya no hino abamandateri bacu barirukanwe barabuzwa kujya gukora ikigogo cyabo uretse yuko n'imbere yaho bakimaze kubona intonde z'abazoja gukora icyo gikorwa kubashe gutangura kwiruka ko bapfunga akume n'indongozi iyo za mubimbi imbonera ko zagiye kuguruza abantu mu ijoro bamwe ba mandateri babatwaye gucyo n'uyu munsi ntituzi iyo babajanye. Aha naho hirya no hino bagenda ku mirongo bakaja gutorera abantu bakabategeka ibyo batora. Hageze naho ku guharura ku mugoroba n'ubundi ba mandateri bacu carazira ko bajayo hirya no hino barirukanwe n'abanyagihugu barirukanwa ko badashobora kuraba ingene iharura riba ku buryo hamwe hamwe twumva ko baba bahinduye amajwi ya oya aho yari menshi bagaca bagira ko ari yego ahari yego nkeyo bagaca bavuga ko ariyo oya. Ibyo byose urumva mu gihe babikoze ata muntu n'umwe ashobora kubahinyuza ufatanije n'ibyo byose byo gupfunga abantu n'uyu munsi barabandanya. Wosigura gute yuko ibyo biharuro byo bari by'ukuri?
Mbega umugwiseni mwarabwituye muramaze kumenyesha ibyo byabaye?
Umugwiseni byaba abantu babona basemerera mugabo nta na kimwe cyakozwe no guhakarorero. Tubandikiye tubabwira yuko guhagarika akadumbi k'abantu bashyizweho nabo tutamenya bwabiboneka yuko bashigikiwe n'ubwo butegetsi nyene kiyitije amizero. Umuvugizi wa seni yavuze ngo iki? Yavuze ngo rwose ni ngo amizero ngo yariyandikishije ari cyo yandikishije ngo mugabo ngo hari ngo amizero menshi ibyo yabikuye hehe suko akorera ku gitsure cy'amamuhaya kandi
mu murwise ni hari ikutemera ibishikirizwa na Gatongwasa. Prosper Ntawugwamiye avugira uwo murwi ashikiriza ko amatora yagenze neza mu gihugu akavuga ko ibivugwa n'urunani amizero y'abarundi atavyo bigeze bamenya muri seni
byagenze neza nk'uko mwagiye murabikurikirana ariko nta nyambo iburagahonzi kandi nta mwongo buri sato ibidahizwe ngo harabantu marutuntu twagiye turavugwa ariko no kuri muri rusangi aho byavugwa byarakosowe no kuri nta muntu yasabye kurora amatora ataronse uruhusha.
Umushinga amateka Gatongwasa nakindi asaba
twe dusaba seni yuko bisubirwamo nimba seni ari umugwiko wigenga nosubiremo utunganye igikorwa cy'itora tugende hanyuma ahantu hose abamandatere nkuko twari twabipanze bakore ntihagire umuntu asubira kuza gukwerekwa ibyo atora n'ahatora.
Ni mu gihe ibitigiri mfata kibanza ijwi rya Amerika rikura mu mirwi ijejwe amatora ku rwego rw'intara z'igihugu byerekana ko abemeje ibwirizwa nshingiro aribo benshi ugereranije n'ibitigiri by'abari hakanye muri rusangi Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Evariste, mu gihe wumvise ko urunani amizero y'abarundi rutemera ivyavuye muri ayo matora vy'imfata kibanza, umugambwe FNL uri mu gihugu c'u Burundi we ku ruhande rwayo urashima ko amatora ya kamarampaka yagenze neza cane. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru Jacques Bigirimana arongoye umugambwe hamagariye abarundi gufatana mu nda, yongera asaba leta y'u Burundi guta mu mvuto umushinga amateka Gatongo Asara mutswa urunani amizero y'abarundi. Mugenzi wacu Bujumbura Remozi Imana yakurikiranye ico kiganiro ca Bigirimana.
Amatora rero yibwirizwa shingiro yagenze neza ivyayavuyemo umugambo
Jacques Bigirimana arongoye FNL mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku vyavuye mu matora bikwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Yemeza ko byagenze neza kandi ashima n'ibiriko birayavamwo, kuko kuri we yigishije gutora ego, iyo nayo ikaba ifise ikibanza ca mbere afatiye ku biharuro mfata kibanza byo mu ntara zitandukanye. Bigirimana akeza abarundi bose akabasaba gufatana mu nda no kwihanganiranira mu butandukane bw'ivyiyumviro vyabo vya politiki.
Abatoye ego n'abatatoye ego bose turabakeje n'abarundi basa umwe wese yatoye kiri ku mutima, turasavye abari mu mugambo uri ku butegetsi, turasavye rero namwe banama rimwe mwe eka n'abantu bose batoye ego, nimwabona abatoye canke abigishije oya mubagwe mu nda mubagumbire ni bene wa ntimwabatsinze mwarabarushije urana babiri hagatsinda umwe. Abavukana rero ari mihiganwa nta utsinda nta utsindwa hagira urushijwe no urushije abandi. Twese rero turabarundi nimufatane mu nda.
Nahavuga ivyo gufatana mu nda hataragwe ivyumviro vya politike, uyarongoye FNL yavuze ko utuma ibintu bitagenda neza mu gihugu ari umushinga amateka Gatondo Rwasa arongoye urunana mizero y'abarundi acasaba leta kumuta mu mvuto.
Uyo muntu gwasa gato ntabandanya toba leta niraba amategeko icavuga ku muntu agomba gutigirwa mu manga, hanyuma imumekirize imubuze gutoba imute muri yombi abandani turasi ntambara igihugu cyose cyagiyemo amarira kuberawe harageze ko baruhuka. Leta tugusavye ko akahirahira kavyonga mushire kwindo.
Bigirimana ntiyagarukiye aho kugira yerekane ikibanza kibereye Agatondo Rwasa. Yishimikije ivyashikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bindi bihugu inyuma y'amatora yabaye mu bihugu byabo.
Mu Rwanda ngaha uwashatse kugarariza amatora arangiye Victoire Ingabire gene murabya kandi makungu arorera gene murabe besije mu Buganda yagombye kuvyonga ndabizari baba Lowassa muri Tanzania ndabizari baba Leira muri Kenya yarusha amerika mako hejuru nonga turasavye abo ba Leira abo ba Lowassa abo ba Ingabire babe ngaha mu Burundi kuri Gwasa.
Mu mugwi ujeje gutunganya amatora seni bo bavuga ko ivyavuye mu matora bitaraboneka kubera byarindiriye ibiharuro byose byo mu ntara ko bishika ku rwego rw'igihugu. Naho biruko imwe mu migambwe ibandanye igira ishishikirije kukunge na matora yagenze mu mugambwe y'Iprona barashima mu gihe mu runana mizero y'abarundi bo bashikiriza ko ayo matora yose bigwamwo kuko atabaye mu muco kandi habonetsemo amakosa menshi. Mu mugambwe Sende Devdede uri ku butegetsi cyo kimwe no mu mugambwe Sabanya Frodebu bo bamenyesha ko bazogera icyo bashikirije seni umugujeje gutegura amatora ushikirije ivyavuye mu matora ya kamaramaka. Ibujumbura, Remonzi Imana, ijwi rya Amerika.
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi 375, 965, 985, 11995, 1995. Gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 10,170, 13,630. Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura ikigari mu Rwanda haravugwa inkuru y'umupolisi yarashe yica umugabo yunguruza ingenzi kuri moto ababibonye bemeza ko umupolisi yarashe uwo motari amanitse amaboko hamusaba imbabazi igipolisi cyo ku ruhande rwabo gitangaza yuko yashatse gusagarira inzego z'umutekano inkuru turazumenyesha makuru wacu mu Rwanda Eric Bagira ubusa
Amakuru y'uko igipolisi cy'u Rwanda kishe kirashe umumotari hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kabuga hazwe nk'umugahoromani yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ababibonye babwijwe rya Amerika ku mumotari utarasanzwe akorera muri ako gace yarahagaze hatemewe bizwi nka Movezare abashinzwe imyitwarire y'abamotari wo mu mutwe w'inkera gutabara bazwi nk'abasekirite batangira gushyamirana biba ngombwa ko hiyambazwa umupolisi ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika yavuganye n'umwe mu bamotari wemeza ko yabibonye atangira avuga uko byagenze
cyatangiye nyine bafata umumotari bamuziza ko nuko yarahagaze ahantu bari muri mujeza
abamufataga ni bande
n'abasekirite bo mu mutwe bahita bahamagara umupolisi kubera ubwo umumotari yamanje gupfa n'ukurira n'uwo musekirite wo gace ariko bitari bikaze ahita ahamagara umupolisi ahita aza ahita amwambika amapingu atangira kumukubita mu migeri nyine avuga ngo barananiranye amukubita imigeri nyine myinshi cyane ya butini ku buryo yanageze akikubita no muri borudire ku nyine nyuma aribwo yaje kuva muri borudire ahita amanuka arirukanka amanuka hepfo mu byaro nyine by'ikabuga baramwirukankana ku babyo sekirite aramwirukankana aramwirukankana n'umupolisi abaguye ahantu mu cyobo baratsikira yambaye n'amapingu ahita apfukama asaba imbabazi amanika amaboko ngo bamubabarire wa musekirite araza ahita amufata umukandara yaje kumufata mu mukandara wa mupolisi araza ahita amubwira ngo nigereyo ngo amwere nuko wa wundi yigirayo umupolisi ahita amubwira ati wabyumvishe ko nashyize mu rusasu undi nyaragumye amanika amaboko ari gusaba imbabazi ati rwose nimumbabarire ahita arimukubita
ni ukubera iki uwo mumotari yirutse
nkuko bamukubitaga imigeri myinshi ya butini mbese inkoni zari zamurembeje we yirukankaga awuha inkoni kandi bari bamaze kumwaka ibyangombwa na moto bayijyanye muri sitasiyo ya polisi mbese ni ukuvuga ngo we w'impamvu yirukanze ibyangombwa yari abyujuje ahubwo impamvu yirukanze kubera ahungaga ubwo we bamufashe aho kugira ngo bamwihore kuko ibyangombwa bye bari babifite na moto ye bayijyanye bagombaga kumurika ubu batangira kumukubitagura kandi atigeze abarwaye ari ukumurenganya bamugize ubusa nyine by'inzirakarengane
uwo musekirite w'abamotari se we yari yamufatiye iki ko yari yujuje ibyangombwa
yari yamufatiye aho hantu yari ahagaze ngo ni muri Muveza uwo mumotari ntabwo akorera ye ntabwo akorera ikabuga ntabwo yari abizi akavuga kugira ngo aze amusobanurire ngo ni muri Muveza ye ntahave we yaje amufata ahita ahamagara uwo mupolisi rero uwo mupolisi agira gute kugira ngo yaba abasekirite bagufashe kugira ngo bakureho amafaranga neza bahita bahamagara umupolisi akaza akakwaka ibyangombwa ugasigara uvugana n'abo basekirite niba ari amafaranga runaka ugomba kugira gute gutanga ukayahereza uwo musekirite akayajyana akakuzanira ibyangombwa ngo bakayahabara
mwabashije kumenya amazina y'uwo mumotari
oya ntawabashije kuyamenya kuko yahise yikubita hasi bamurasa yikubita hasi ashinze yubica umutwe n'inda nta muntu wigeze unamubona mu maso
hari mwuka ki
nyine hari umwuka w'abantu benshi bavuga ati bamuzije ubuta bwose baramurenganyije
abamotari byabasigiye somo ki
abamotari nyine byabasigiye somo bavuga ati ubu nyine nta kundi ni ukuzajya dupfa nk'imbwa tukabyemera nta kundi ubwo ngubwo ni ukwitwararika bakamenya ko nta jambo bagifite nyine bazajya bagenda
mu yandi magambo umuntu yavuga ko abamotari muri mu kiriyo se
aba mukiri urumva batishe mugenzi wacu kandi azira ubusa
bibaye ngombwa ko mugira icyo musaba ubutegetsi mwabusaba iki
kuba bakurikirana nyine n'umupolisi agize gutya nyine wakoze ibintu bitemewe bakamukurikirana kandi nyine gufata umuntu bakamuziza ubusa bamuhondagura ntabwo ari byo kuko si n'ubwa mbere ni ibintu ariko ni ukuvuga ngo hari igihe bamufatira nko mu mukwabo ugasanga bakwambitse amapingu batangiye ibyo bintu
bigahutse umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT wose badeye ku murongo wa telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubuza ubutumwa bugufi twamwoherereje gusa mu kiganiro cyihariye yahaye TV na Radio One bya hano mu Rwanda yavuze ko uwo mumotari uri mu kigero cy'imyaka 26 yakoze amakosa yo kutubahiriza amategeko y'umuhanda umupolisi amuhagaritse amusaba ibyangombwa undi arabibora arangije amwambika amapingu
bamaze kumwambika amapingu ahagaze hafi aho yahise aturumbuka arirukanka abazi mujyi wa Kabuga ni uguhera munsi ya gare nko hafi ya Banque Populaire banke y'abaturage ari rukanka aca mu ngo hagati no mu ntoke aho ya bamufatiye kuri Banque Populaire hagati na gare naho yarasiwe ni nko ku metero 800 abayibonye ndetse n'umupolisi bavuga ko yageze aho ngaho na hantu nko hagati y'imihanda ariko amaze kwinjiramo mu kayira bavuye nko mu kayira k'Inyarwanda noneho yahagaze abeshye umupolisi ko agiye ku ari hamusaba imbabazi umupolisi amufata ukuboko kugira ngo bazamuke muri uwo kumufata ukuboko kugira ngo bazamuke ahubwo aho kugira ngo umumotari abikore asatira imbunda y'umupolisi barayirwanira urebye nko ku gikonjo cy'umupolisi yakomeretse cyane umupolisi birumvikana ko we ntabwo yari afite amapingu yayimushe kuje imbunda ye arayisubirana ndetse asa aranamwitaza kugira ngo arebe ko noho yakubaha umumotari ngo arongera ngorongera rirukanga kuko iyo narebye uko bamanukaga nuko yarashwe bigaragara ko yasanzwe nkusubiye aho bari bavuye birabaje rero ya murashe ahita apfa
uyu muvugizi wa polisi aza kwitaba ijwi rya Amerika twari mu mubaze niba nta bundi buryo bwari bukoreshwe mu guhana uyu mumotari bitarinze kwica barashe ingingo yo kwica barashe bikozwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda sinshya mu matwi y'abantu kandi abicwa barashwe bakunze kuba bambaye amapingu impamvu zikunze gusobanurwa ngo baba biruka bacika inzego z'umutekano cyangwa bazirwanya akabagira ubusaji rya Amerika ikigali
Erika arakoze kuri iyo nkuru mushobora gusura kumviriza kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya dusha rero twongera tubahe akanya mwe muri komuna twumviriza ahadi ahatandukanye haba mu gihugu cy'u Burundi canke hanze y'u Burundi kugira ngo tunoganze vya kamera mpaka mubandanye mutubwira uko amatora yagenze aho muri nico muyagona ko ico mugona kuri iryo bwirizwa nshingiro rishasha ishura kugenga igihugu cy'u Burundi niyo seni yemeza ko ego yatsinze oya ni mukanya isase mu gice cha kabiri cy'amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise wa mbere Nigena ari ku murongo wa telefone Nigena ikaze ku juge Amerika Nigena tumva tutariko turashobora kumwumva mu Kenya turongera tumuhamagare nabandi namwibgaho muri tubahamagare kugira ngo mushobe kutubwira ico mugona kuri kamera mpaka yo mu gihugu cy'u Burundi
Turengere bitara dutandukanya twame dumatanye munda kaize kabe tukibagire kazoza keza katubakire haranira mahoro
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise Reverien ku murongo wa telefone ashaka kugira ica avuga kuri kamara mpaka yo mu Burundi Reverien ikaze ku Juge Amerika urakomega Reverien uherereye
aho bitingozi
mu gihugu cyo Burundi
ego cyo Burundi
nduga kwijambo kamara mpaka amatora yagenze gutebwirizwa nshingiro urigo na kwiki mu gihe gyoramuka gyemejwe na Seni yuko ego yatsinze oya
Je on a aimé na bonye kaje neza.
Mhm.
Ariko aje turabyumvira no kumaradio no mugire nka ratubona ni byiza.
Mhm.
Ama kuba amejo bagemejwe. Mhm. Ndije neza cyane ko abategetsi foto batofata ngo bate mu kintu kaga igihugu.
Mhm.
Bagata ko babije neza bakabibona.
Mhm.
Bakabona ko bikiye ko n'ukuntu bari bisigiye twamenye ngo batahori. Mhm. Ali jogo kirigenga mu bisanzwe na n'ikiri mu koloni
ushaka kuvuga iki ko mutakiri mu koloni hari hakajambo bashu bagenda baratisha mu kubukoloni abatari bake batarashobora gutahura ico bamushatse kuvuga ibyo muvuze ubukoloni
ego yo avuze ubukoloni ni uko ko nolimere mu utobona ico bibamwe mu bita abazungu abo bazungu sanga bashaka ku kiri cyo bavuze mu bihugu byo muri Afrika bagategeka kamengo nta kintu cyoshobora gukorwa muri Afrika atakuboko ko muzungu nibaza ko icyo kintu badishaka kuvuga
niko wibaza canke niko biri
bo ni jewe ni ndabyibaza ani ndiko ndaterera ko gafe kandi
ariko ku bwawe ayo matora arashima uko yagenze hamwe ibyo byizwa nshingiro rikazokungura iki gihugu cawe ga Reverien
boye cyo kito komo yo to cyacu kizi ne uko kito kwigenga atamuntu wado kandamiza ataki
ingingo yahora ituma igikandamizwa ni nkiyahe mu ya mubwizwa nshingiro rya hahora
oya onacho no buka kuko byo bahinduye mora baho mo bata kuko mu bibona
ndo yakubga wewe ahuvuga ico uhagaze ko dicumviro cawe niyo ngingo uvuga ati izotuma bigenda neza gusumba uko byahora
bo okay oye nta ikoro bivuga ko ndabona urate nk'ibintu byabaye muri Daniel Kenz aho bamwe usanga batemera ibyavuye mu matora twatubona bamwe baragumutse natwe abantu b'abanyagihugu bato bato twagwa mu mporera nibaza ko ibyo bwirwa shingiro bizamutse bitowe ni bataka cyane mu bibingo mu kobe dosubira kuba
urakoze ubwo umunsi mwiza
sanga aba gahanini mu bategetsi bo hejo niyo bipa natwa abantu bato batugasanga biragoye
ugira umunsi mwiza Reverien ngaho mu ntara ya Ngozi mu gihe cyo Burundi
eh kina cyane ushikiriza ku kwa kwese bintu nari mbonye nari kuri Facebook nuko nkibyo oyo numvise ngo bo sini kubwanje mugabo yimbona imwe ngo gwasa nacho bomuhora kubera yimba yavuze ati cora oyo wundi atora yego ubaza ko atari umugumutse kuko muri demokrasi bo hari abatora yego n'abatora oyo
ushatse kuvuga ku nkuru duhejeje gushyiramo kuri Facebook yacu aho uramutswa umugambwe FNL Jacques Bigirimana asaba ko leta y'u Burundi yotamumvuto agatongwasa
yego ni cyane ko ndavuga nyine kuko ni muri demokrasi bene batako ariko byari kwiga kugenda abatoye gutwa ratoya abatoye batwa ratoye no kuraba ibyo byavuye muhamabye negwe hama yigirwa singiro ritogwe nkuko byagenze
urakoze cyane gose Reverien ubwira umunsi mwiza ngaho ingozi mu gihugu cyo Burundi
ego murakoze
Tose kandi nu uvuze ko adashenye ko amazina yiwe amenyekana turi kumwe ku murongo wa telefone mahoro
mahoro neza
murakomeye
ego murakomeye namwe
turashima aho uherereye hama uduge ku ijambo ari kamara mpaka ari amakuru agezweho mu Burundi ijambo ni gwawe
Jende meno veje nagam ngiricho shikirite kuri kamara mpaka iheruka kwa mbibu cha Burundi aho hageze yuko abo bari muri leta nabo batavuga rumwe na leta bagera bagenda gusigurira ibwirizwa shingiro ibizoba ishobora guhinduka bakaza kubisigura mu banyagihugu aho twashoboye kubona no kumva abantu bo muri leta batandukanye uhereye kuri Petero Nkurunziza wenyene aho imbere yuko binatangura yabanje kugabisha abo umugambi we ababarira yuko abazokwihenda bazohurira mu ijuru tukaba tuzi yuko kuri twebwe bemera abemera bazi ngene umuntu aja mu ijuru hagenda mu ijuru wabanje gupfa
yavuze ibyo yabivugiye he
yabivugiye mu na muri kongere no mugambo yavuze yuko arabazi abazokwihenda bazohurira mu ijuru
aho yagabisha
aho yagabisha karagabisha abamwe mu mugambwe canke mu barundi aha twashoye kubumva uwo bashoye no gushira no mu gushikino saha ari mu gasho yavuze yuko bazobashira muri karonge n'ubwato babukoze
ariko yari uwo mugambwe ntiyari
yari umugambwe nuko nibagiye izina ryiwe yari yavuze yuko azobarokereza muri karonge bakabatwara mu bwato babukoresheje ari nk'amajambo nk'ayo akoreshwa n'abantu b'abategetsi mu gihugu bavugira abanyagihugu bakabivuga bene umurango babona bakabivuga ku murango n'ibintu umuntu ashobora kubona yuko ibyari kuva muri iryo bwirizwa shingiro ata muntu n'umwe bitari bitegetse gutangaza ata muntu n'umwe biba bikwiye nuko bitera n'uruhagarara ngo abantu biyumvire ngo oya canke ego
hama dusongoye mu majambo make tugaruka kuri iryo bwirizwa nshingiro rishobora kugenga igihugu cy'u Burundi mu misi iri imbere bavuze kuri mu gihugu cya Norvège ubarizwa muri diaspora hari ingingo ivuga ko umunyagihugu w'umurundi yafashe ubwenegihugu hari ibibanza bikomakomeye muri leta y'u Burundi atazwa gishoboye kuronka ivyo nk'umurundi abahanze ivyo bivuga kwige
ivyo nk'umurundi abahanze nibaza yuko nabo nyene muri CNDD-FDD abafise ubwenegihugu bwo mu bindi bihugu ari benshi cyane ari n'abamwegereye
ariko iryo bwiriza nshingiro sirya CNDD-FDD n'igihugu cy'u Burundi tubitandukanye
igenegihugu ya shingiro rya Nkurunziza Petero wenyene kubwiye
ni igi Burundi ivyo ntitwo bitora ko cyane
ngira mbonereho n'akaryo ko mu mpaye kano kayo nuko twizere yuko i Burundi bariko baratwumva naho bugaya amaradiyo imbere yuko iyo kamara mpaka iba menyeshe abo muri CNDD-FDD yuko iryo bwirizwa shingiro atari iry'abarundi ari rya Petero Nkurunziza wenyine
urakoze cyane ibwirizwa shingiro ni iry'igihugu cy'u Burundi gushika ko tubize ubu nuko biri urakoze cyane gose ngaho mu gihugu cya Norvège nubwo utashimye kuvuga izina ryawe n'uburenganzira bwawe ugira umunsi mwiza
murakoze mbwira umutima
akabe no kuri ivyo vyumviro vyo murundi atashimye kuvuga izina hari muri Norvège duce dusozera amakuru n'ibiganiro twatu bafitiye muri kano kanya gusa tukibutsa yuko umugambwe FNL basaba yuko agatongo ase utabwa mu mvuto kungo yo baratovye umutekano w'igihugu agatongo asa ntacara ashobora kwivuga koko tutarashobora kumuronka turaza kubandanya tugerageza mwakoze nshuti bakunze mwatwumvirije na Ridiane Nahazwe Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma twempi twifurize weekend nziza nahuta
Tumurikire Tukubake giyoko bibiri kinyo tuma tu promise umubano mwiza dusangira kabisi na gahiye.